Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri 10 bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe kunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Uyu munsi Burundi buriko burigina imyaka 59 irangiye ushikiriye intahe yo kwikukira. Tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza. Kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu barundi binaribonye bakurikiranye hafi ibibazo bya politiki mu Burundi kugira ngo batubwire intambwe babona Burundi bumaze gutera kuva bwigobotoye abakoloni. Turaheza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza. Abatumire mu kiganiro ni Ambassador Isidore Mbayihaga ari i Bujumbura mu Burundi. Muri neza Ambassador Mbayihaga.
Ndabahaye mwiriwe Frederic.
Muraho murakome ngaho.
Na mahoro kabisa tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Prof. Tukumekana Professor Innocent Bano umurongo wiwe ndabona utameze neza muri kigihe mugabo turamurondera bukanya ariko tukumekana na Professor Emérite Paul Nkunzimana ari muri Canada muraho amushyana na Paul Nkunzimana
yema musereza Frederic ego turaho naho hashushe gatoye aturi ariko mugabo twebwe hano ndiye ashika ndi Ottawa ego turakomeye no kuri.
Narinzi ko ngaho muri Canada hashushe muryoherwa kuko ibihe byinshi n'igihe haba hakanye.
Oya harashushe cyane rwose bagaturira nkariya muri za Colombie Britannique ubonye ubushuhe burashaka ku madogere 50 urazi ko niyo ubushuhe maze kurenga dogere 30 bitamuye kugorana.
Aho ndumva hashushe cyane rwose.
Ego haturira.
Mukanya turarondera Professor Innocent Bano murongo nturamira neza cyane gusa ariko mukanya zabaraha mukanya turamuronka reka ariko rero dutangura ikiganiro dutangura mwebwe Professor Nkunzimana mutubwire ibintu mubona ku Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 59 irangiye buronse intahe yo kwikukira.
Ego murakoze mo jewe nibaza yuko yemo navuze yuko Burundi bwaronse intahe kwikukira yagoye kukumva ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyo kuri ntawe kwicara bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi kuyo kuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira je ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kwa ari ukwibuka ukwibuka ku byo kuri kuko sisuku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere ukwezi kwa kwindwi 32 kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka babo bashakwi kukiranye ariko mugabo inyuma yaho kuyo kuri byabaye
professeur
nabo tafiga ukako ukuru zaje biragenda
yego me
kuri na kwikukira ko hari
ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nkuko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikukira bafite muri kigi
ora nta kwikukira ko kwaje gatoyi na nakarorero nuko yinzi ryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba Kongo haba hehe haba muri Zamali haba izo ntambara zose mu bihugu bya Chad muri Kongo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi umva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira ubwa mbere kuko ni bya politiki byose biva ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushanda umwe yitwa Lindwe yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'économie ni ukuvuga yuko ipolitiki kuvyo kuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu urasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo kikunze na gatoyi
ego me icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambassador izombaye haga nawe nyine agira icavuze ku bintu kubyerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwararanguye muri imyaka 59 irangi. Hariho telefone numva imeze nabi. Isidore ambassador Mbayihaga muratwumva?
Hello?
Muratwumva?
Yewe ndabumva 5/5.
Ego muduge ku jambo mutubwire ibintu mwibaza ku Burundi bwaranguye muri iyo myaka 59 irangi.
Narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Uburundi buhawe intahe yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Uburundi bwaje intahe yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'ukumenga kwawe kuyimugobotora ku bico gihe rero Uburundi babona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine badushaka ufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano zagiye zabirwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi ibuke nayo kwikukira Uburundi bumaze ikiringo kitari kirekire muri ko burerekana nyine yuko bwikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bwikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Uburundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronse abagabo b'ijurya n'ijambo bahagarara ubwigenge bw'igihugu
murashobora kutubwira kuduha nk'ibyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushingantahe Paul Kagame aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kwidashikana 20 urabona ko imbere yaho Uburundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirimo iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'Abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba ubwo turabona yuko tumaze kugira ibihe ngabingahe amatora akaba yitunganijwe n'abarundi bakayaterera bo nyene ndetse hakaba n'umusesekara rero turabona yuko ubu hari ibiriko birakogwa hari ibimenyetso byerekana yuko Uburundi buri ko buhagarariye ubwigenge bwango ugahimbaza intaya yo kwikukira ufite icyo bwishimiye yerekana amakungu yuko hari icyo bushoboye.
Ego me ndabona umurongo wa Dr. Banu Inosambanu umeze neza mu kigihe muraho Inosambanu
marora neza
murakome ngaho mukanye gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe no Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi kukira
ee Burundi ngara mu myaka yo kwikukira cyane no bise n'ikibazo ubundi n'ari mu kibazo cyo kwandika mu ngo
ndabasabe inosamba no murondere indi telefone mwoduha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshobora kubandanya irimo ibintu byinshi amaparazite menshi cyane rwose oya murondere indi telefone yo ndabumva ariko harimo ego vuga twumve hariho problem na telefone yawe utaronse indi telefone nibaza kwitoto yubandanya ko
iravuga ubu muranyumva
turakumva ariko harimo amaparazite menshi cyane rwose
ubu nibaza ko ndabaza kumusaba
ubu nitukumva na gato imeze nabi kiretse muduhaye indi telefone reka tubandanye n'abandi ba batumire turi kumwe ngaha imbere yuko tugaruka kuri mwibwiye Professor Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'u Burundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Burundi bronze intaye yo kwikukira
ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaje n'amahinguriro iyo tudahura nayo mahano Uburundi kibari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ku Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzinga mikagusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha.
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make urivuga ko iki mukanya gato
ego murakoze ego amavi yarakoze no barakogwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyonyine kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu byerekeye ikawa mawe ikuntu zagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhaye uko bungana umuntu akaraba iyo buja nacyane cyane buravye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana itaruzi igitega Bujumbura sakaza cyitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi nibo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko Burundi bwigeze by'ukuri harigeze kuba intambwe ntoyi byaka ubutunzi kugira ngo nko umuntu araze imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mwaka w'igihe cy'1986 imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba bashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu z'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni mashyirahamwe menshi za UNAFA za Virundi ari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji eka mashyirahamwe atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU eka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO rejidezo yarakomejwe ubu rero nk'amashyirahamwe ubunye nkayumvuza yabiri ariko arasubira inyuma kubera ko ariko ashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga za UNATEL zose bon hariho
ariko ayo mashyirahamwe
afasha abakozi
ayo mashyirahamwe yari mu minwe y'abarundi
ego ariko umugabo ubunye ayo mashyirahamwe yose ayeze aho umwansi ashaka kubera yuko kandi nk'ayo marejidezo n'ibindi bonaza ko kibuzo se ko tebyo yaragiye ibintu mu minwe y'abanyemari abanyamahanga urumva rero usanga yuko byo kuri intwaro yari yashinze ibyo bintu ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye ishinga isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods izo Banki Mondiale na FMI zaciye zikurikira hasi hakurikiwa inyuma n'ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyaburayi
icyo kibazo cy'uko
zagiye zirakurikira zagiye zibandanya ziriko murindi ugusambura ubwo butunzi bw'igihugu
icyo kibazo cy'uko
yuko ukwikukira ntakubari
icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga nk'uko muyivuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoloni
ijambo yashyikirije nyiracyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukoroni atari bwateshwe ngo ate ngo areke abarundi bitunganirize imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushinga wa leta aravuga ubwa kera nibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka igihe ikwiriye hafi 20 abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuka bibi by'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ibuza ko abantu ku buntu abana bavugwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hari ibyubakwa mu gihugu dore ko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'ibitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyaga nkuba muri uyu munsi mu Burundi bwo gutangura kuwushora hanze nubwo yavuze ngo jidezo ngo iryo zatemba hariho ingomero zishika zine zitanu zigazuguruke ku buryo umuyaga nkuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudaraza hanze byose rero ni byerekana yuko Burundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umukoloni yatwiciye ifoko tuva hasi ibyacu tukabifata mu minwe ijambo rero yavuzeyo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nkako n'uburundi rwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara neza yuko umurundi yaba mukuru gushaka kuri mutoya bose bariko barabona ko inyungu niyo nkabona yuko rero uduhimbaje umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru y'Amerika Anise muri neza
muri neza
muhegani se
muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi
ya Bururi kandi kazina kawe ninde
yaremye
niko yaremye
havugiyaremye
duga ku ijambo havugiyaremye ikibazo cyumvira mu kanya gato
yego imbere yuko sifukira imbere yuko bagandagura umugani wa rugo ko kwa gatore abarundi bose bari hamwe ndondera intaye y'ukwisuka naho bamwe batazumva kumwe kuko bamwe barondera yuko sifukira bune nyine abandi bakabarondera yuko sifukira ataragera akwa tatamo kutari hagati mu barundi kweri ki nyuma y'urupfu kwiwe abarundi basiye basana mu hisunze amoko uvuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo akabatu kagira kabiri ubukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba butasabikanywa na bose nk'uko byategereje
murakoze cyane rwose ibibazo byiza ibibazo bibiri byiza reka professeur Paul Nkundimana mutangure mu ishuri ikibazo cya mbere cya Anise Vugiyaremye avuga ko abarundi bari bafatanye munda nyuma yaho turonkeye ubwigenge reka naho umuganwa wa Rudoviko rw'agasore gandaguriwe haciye haduka ikibazo cya moko munduwe ku ijambo kuri icyo kibazo cya mbere
ego murakoze nibaze uko ari bazobira ahubwo aravuga yerekeye ubumwe bw'abarundi hanyuma aravuga n'ibyerekeye ubukene rero nizo imbere yuko agasore yicwa ku by'ukuri ibibazo byerekeye amoko mu Burundi erega ikibazo ego nizo abazungu barabizanye bon nanadaje ko n'igitabo umwana agomba kuko bo urumva basanze arundi ari abantu basanzwe bafatanye mu ndi bamwe urumva rero ni kuba yuko igihe cy'intwaro ihagaze ku mafaranga itari bwashike mu Burundi ego aho turatse turagara hari n'abatwa hariho mugabo byabifise iyi ntumbero kuko bo ubwa mbere hoho nuko abazungu bakoresheje abantu ngo bahita ngo ngo abanyabuhinga baje kubapima amazuru uburebure n'ibindi kuko ibyo bari bibaza byose byari byabananiye by'abasuye batavuga yuko ngo wari ntuzenya ngo wangwe ari abarimyi ngo abandi ari aborozi abandi nabo ngo batware n'ibindi hanyuma basanga ibyo ntibikunda basanze yuko umurimyi wasanga n'ukorora yorora uworora yari umurimyi ibyo bikagura ukundi babitandukanya niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahere kuko uko bameze inyuma uko babeha amazu uko ameze ibintu byerekeye ntuzenya adabye bise ngo adina mu mitwe z'amengosho kuko aba nguvu ziri mu kuboko kw'ubafu n'ibindi gusha naho baja ngo uzi guharura ngo amagufu sanga n'ibindi urumva rero niho inyuma rero babaye uko ibyo bidafashe niho bazanye rero ibyo byo kuraba abantu
ariko
inyuma
ariko professeur Nkundimana hariho abantu bashobora kuvuga
muri iki gihe ngiye nkurikije gatoyi urumva rero muri iki gihe ingorane zihari nuko mu Burundi ibyo ababirigi n'abandi bazungu babigisha abarundi nibyo turi muri byo dukoresha haba ahantu hose kuko ikintu kimenyesha gutandukanya umuco n'umutuzi cyangwa n'umugabane iki nta na kimwe kiratandukanya ibyo kuri atari izo nyine azungu bazanye ugenda hajya ku ibarabara cyangwa ugera mu isengero cyangwa ukajya hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi itandukanyizo nta handi riri nibyo rero twebwe rero abarundi twafatiye ko nizo tubandanya dushyira mu ngiro
naho iyo umuntu ariko aratema uwundi ashariko arasa uwundi sumubiri je ariko arasa umurundi subukoni ariko arasa umurundi
mukanya gatoyi professor Nkunzimana ni kuki kubwanyu abarundi baguye muri uyu mutego
ariko mugabo akicira ko bavugira urundi bose mugabo akitwaza ubwoko ivyo sivyo na gatoyi ivyo guhenda barundi ahubwo niho mbona yuko icyo kibazo cha Aniseti yabaje cha kabiri niho niba ko tuzakigaruka ko
oya murashobora kubandanya
niho niho hatuma abo bantu bashaka kujya ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi ubwo ivyo bakamisha
Egome
kugira ngo barundi bacane mu bikoresho gusa ndaje ndakibamarira ukende buguma bubandanse mu Burundi kuko waniseke aje kubivuga
mumpe inyishu gufi tukiri kuri we nyene ya Paul Nkunzimana ikibazo cha kabiri cha Anise avuga ko eka ubukene bwa buva kuko nto ubutunzi budasabikanya hagati y'abarundi mu kanya gatoyi cyane gose munsi buntu
ego mukaya gatoya ariko ndaza gutsakira ngo kumukinigiye kuko nuko nabivuze navuze ko ubutunzi bw'u Burundi buja mu minwe y'abanyamahanga none uvuga iyo nickel iyo ija uvuga iyo nzaha izo nzahabu iyo zija uvuga izo terrare za gakara terrare uvuga ubutaka budasanzwe buri hake ku isi naga yuko Burundi burimo izo terra ubutaka budasanzwe ku isi hari turi mu kibara cya kabiri inyuma y'Ubushinwa ku isi yose nzima uba utunzi uko bungana mwovuga izo nzahabu mwovuga izo kota iyo zija mwovuga izo kasiterite za ufamite none ashobora kuvuga nuzenya izo nzahabu za Butihinda za Cibitoke n'ahandi iyo zija zija mu mifuko y'abanyamahanga kandi nanone wo mumenya yuko nta kintu kiva muri izo bisata ishinjira muri leta nanone mumazi yuko nuzenya izo terrare noneho hari hafashwe ingingo y'uko barahagaritse ya Rainbow yarahagaritswe yifata kibanza ndetse n'umushikira bwanjye wa mbere yaramenyesheje yuko atakintu cinjira muri leta uba rero ibyo byose nibyo bituma haba ubukene yaba ubwo butunzi bwose bwashobora kuja mu banyagihugu yabwo ubutunzi bwose bwashobora kuja mu minwe y'abanyagihugu bugasobora gusabikanywa nta bukene baba buri muri iki gihugu mu Barundi
murakoze ndabona na telefone ya Professor Banu Innocent Banu yagarutse ariko imbere y'uko duha ijambo Professor Innocent Banu tubanze tugaruke ku mushinga ntahe Ambassadeur Isidore Mbayahaga agire icyo avuze mu kanya gatoya cyane rwose ku bibazo bibiri bya Anise ikibazo cya mbere akaba ari ikibazo avuga cyamuko cadutse inyuma ya Burundi buronke ntayo kwikukira ikibazo cha kabiri naco nico cy'ubukene goba buva kukuntu ubutunzi budasabikanywa mu kanya gatoya cyane rwose Ambassadeur ndabona kanya kihuta
yego murakoze cyane Anise avuga yaremye yarajije neza kuko yavuze ati mbega ni kubera iki inyuma y'Uganda kugwa cy'ubuganwa bwa gasore ntayo kwikukira Burundi bwavuye buca bujya mu njyane zidahera yavuga ati impamvu yoba ari iyihe impamvu ni imwe gusa kandi irumvikana kuko abagandaguye umugandogo wa gasore niba rya nyene batere ko bemera yuko Burundi bwikukira nabo bazungu nyene babikoze muga bakoresheje Abarundi bari gito batemera yuko Burundi bwikukira abo rero urabona yuko hace hatangura kuja intwaro umuzungu nyene yishiriyeho ibyo birazwe nta muntu bijya Repubulika zagiye zikurikirana guhera inyuma y'ibihumbi bica 2003 nta n'umwe yatwara igihugu abazungu batabishatse bavuga bati naka turamukuraho tuhashira naka muri icyo gihe rero igikoroni cyahavuye gica kibandanya mugabo umuzungu akinyegeza inyuma y'intwaro mbi wenyine ariko arishyiriraho icyo rero cyahavuye kiba rero injyane birabandanya kubera umuzungu ntigira agomba yuko urundi butekana uko butekanya abantu bahaguma muri bwa bumwe bahoramwo uko murabizi yuko imbere yabo imiryango niyo yavugwa mu Burundi nta moko yarahari barabona bati rera abarundi bagasubira muri ka karangamutima kabo ka kera ibyo tugomba kwiba cyangwa tugomba gukora ngaha bizaba bitunanira niyo bateza kuturyanisha bagaca bishyiriraho amarepubulika bashaka hagatwaraho bashaka bakoresha ibyo bashaka gushikaho abarundi bavuga ati turabirambiwe izi njyane turazirambiwe aya maraso aguma aseseka turabirambiwe abantu baravuga bati reka uko bigenda kose rufunze cyangwa ikiguzi gikomeye mugabo abarundi batangure kwishyiriraho inzego bitoreye rero Anicete yobimeya yuko kirya gihe niyo mpamvu yahabaye Uburundi bwahawe itariki n'ukududa idarapo gusa mugabo umuzungu wari gutereza kubyura abarundi akabereka ingene bateza bakore bikukire bakore ibyabo maze kuba gasore yari yatangwa na koperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo bakibamugandagura baca bishyiriraho abacangero ibihemu by'abarundi bihemukira bene wabo nicyo gihe nagomba kuvuga yuko byagenze uko ikibazo cya kabiri yabajije yavuze ati mbega ubukene bwo buhari ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose je nibaza yuko icyo yavuze wovuga ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi mugabo navuze ngo uye urabye ingene leta y'u Burundi iri kiyatunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababa ko ubutunzi cyangwa ubukene baraheza bagashyikirwa ubutunzi bw'igihugu nyakaba Federike si ukuvuga ngo abarundi bavuye mu gihugu cinjije angahe w'umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika iwe umufuko ubutunzi bw'igihugu ni ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushyira ku myaka itanu ni ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi bigaruka ku buntu bitwara amahera menshi cyane ajya miti n'aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerivare n'ibi bitungwa leta iri biratanga iha bene gihugu ku mutumba ubuye abantu bose benshi bafite ibitungwa bafite ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nicyo bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kiringiza amafaranga kubwo ubutunzi bwa nawe agashikirwa
ndabona akanya katujanye ambasaderi
biragaragara neza yuko umurundi muto muto nawe ne aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi 2005 niho bitanguye ko abantu bagira bati dukora ibi n'ibi hama bene gihugu nabo bashikirwe kuri ibi
icyo kibazo cy'ubukene turakigaruka ko ambasaderi Isidore
Bayihaga ashe gukora n'imigambi myiza bari ko batwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyine cyubahira ati umuntu wose uronka icyo fungura umufuko uronka amafaranga turabona yuko hari ibyizigiro
ndabona kanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushyirantahe ino sambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe cyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'u Burundi eka u Burundi bwaranguye muri rusangi kuva buronse insinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gato cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kuzitura zimanza kuri mutsaba batumire naho ari intumbi kuri bavuze jewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byofata igihe kinini cyane mugace nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyize ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuvuga ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari insensu si ukuvuga ko ari giye cyafi tubonye na kugira ibintu byose bicariba ni ibintu bya ni processes ndende no kuvuga ko gushika none munsi iyo independence abarundi baracyayirondera muri abaribuka independence icyambere kimenyo cy'amere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'uburundi durira bakarimanika no makongo muze muraba igero pfa y'urimba rwa mbere burandi byo gutsu Burundi no muca mutara ko igihugu cy'u Burundi kigihugu cy'u Burundi kigatwagwa n'abarundi.
Ego be na gira kandi mugire icyo muvuze ku byazo byabajijwe n'umunywanyi radio y'America
hanyuma mbandanije ebi byakurikiye mu kurondera ibyo bari basaharanira kuvarondera independence hagiye hacya mu mitego myinshi muga barundi baragerageje basengiye mitego baragandaguye umuganga rudavuga kwa gasore yerekana yuko abasa abatari bari bishimye independence bacu bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugadaruka ku butegetsi tugafata ubuntu muri abo byaranze abarundi iyo ni intambwe igira kabiri abarundi ko berekanye yuko nabo bagandaguye umuganga rudavuga kwa gasore bashobora kubandanya bibi barongoye igihugu cyabo. Ego nibyakurikiye murabizi ko Burundi bwaragerageza kwama buri kuburarondera ingene buva mu ngorane byatewe n'abakoloni mugaba gacaza mu bindi bibazo rimwe na rimwe bitava ku Burundi byava ingene isi iko iratwagwa mwarabonye ko twaci tumaze kuronka independence twaci tujya mu byerita Gerfroid hagacaza mu bintu byinshi rero bica bituma n'abandi bateza gutwara kugira
batekereza
hanyuma ibyarangu ubu rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politike abarundi bavuga ko bikukiye mugabo mu rwego rw'ibindi bindi bisata rimwe rimwe haratarimo agahaze ari nacyo gituma ubaho tugeze turabye n'ibihe turimo mu makungu cyane cyane ngo n'ibya globalization tuvuga ko kuvuga ko bikukiye ku bukene n'abandi ibihugu birakeneranira usanga hari ibyo iburu abarundi bonyine
byashoboye
gukora ukwabo ama bya politiki urajya mu butunzi n'ukuri yewe sinavuga ko navutse mu 32 muri uwo mugihe navukiyemo usiko ubu ndabona ko hagiye habakarusho inyene abarundi bagenda baba inyene babaho bwa mbere twabaye uno munsi
egome ariko nkuko
inyene n'inyene iriko iratunganya
egome inasamba no nkuko ariko nkuko ndira gato inasamba no
mu minwe ibyo gutwara igihugu n'inyene iby'ubutunze kandi ibindi bitata byinshi
egome nabasabye umpe inyishungu fingufi kugira turabe kutwoheza ibibazo byose dufise muza wa mukoze tugarutse ku bibazo byabajiwe na anise aravuga ko kuva urundi bwikukiye hadutse indyane za moko eka zabandanije gushika na muri iki gihe ku bwanyu ivyo muvuga ko iki mukanye gatoye cyane gose ikindi kibazo nuko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu Burundi ntibwo bavuga ku kuntu abarundi badasabikanya ubutunzi
indyane za moko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bari kubaharanira independence hari abashaka ko independence n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose bwo bacanisoma abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko n'abantu bari bari kumwe n'abakoloni abo bari kumwe n'abakoloni uko hariho bamwe babandanye ibyo byumviro byabo n'ugushika n'uno munsi akabana bacanisoma abarundi ibyo rero ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi wamushaka iminsi yose kugira urabe ko ugaruka ku byumviro byabo bya mbere abo nabo nibaza ko mu Burundi abari bashaka ko independence itaba kugira abarundi bajye hamwe babandanye ya migambi yo gutanisha abarundi kugira basore gushyikira ubutegetsi mu byumviro byabo hariho n'abandi majenerasi babandanya kurikira
hanyuma
uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nibyo bituma ibyo njyana ebyiri mugabo urebye nta odiyotera ubwoba kuko boro bizabira iragabanuka kuko abarundi benshi baba batahura yuko ibyataho bifatiye
hanyuma ubukene
imbuto mbi zarize n'abakoroni
hanyuma ubukene ngo bwo uva kuki anise avuga ko bwo buva kudasabikanya ubutunzi mu kanya gato munsi munutu
ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none inyuma ya independence turazi n'abarundi bari babayeho urabona uko isi nubana nk'utuguma tujya mu byago rwatsi uko icyo nakwita ibyo abantu bakenera uno munsi sicyo kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebeza zibaho niko uraba n'abantu baba bakeneye ibintu igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bibi bishobora guta igihugu nticyonka byose kugira icyo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu umuntu agiye ugakeneye telefone ugasanga uburyo ateza kugurisha kugura ko telefone usanga ari byinshi urabye uburyo umuntu wa kera yakenera kugira ngo yakenera ni nacyo gituma
Lopez Adoman niko nabita mu France ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu batabona kare ubukene mugabo nibaza ko abarundi bamaze gusa kuri intambwe ura ibyo bakenera n'ibyo bashobora gukoresha kugira baronke ibyo bakenera nibaza ko bijanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika suba ko bijanye nuko hariho ubukene buseta gwacana mu Burundi murazi ko ikindi cyerekana kwikuzira ku Burundi murazi ko hariho ikigo kigezwe ibyo kwereganya amakori ariko gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bugenwa nako nyene mbere nta byari bihari mugo birahari yerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buri ko buragerageza gutunganywa neza kugira abarundi bose bashobore kuronka bashobore gutunganiza mu byerekeye ubutunzi n'intambwe nini cyane ari nacyo gituma duteza kurindira adversary processes and dependence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka
byinshi cyane. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emanuela. Muraho Emanuela.
Yalo.
Muraho Emanuela.
Yego muraho neza.
Yego muri hehe?
Amandi ngisagere Bujumbura.
Ni Bujumbura kandi kazina kawe ninde?
Ndayisenga.
Ndayisenga duga ku ijambo mukane gatoya cyane rwose ikibazo cyumviro.
Mbo ahamana shaka mbaze aba batumirwa.
Yego.
Se bombarira izo nganda izo zitanu zijyango zije kuguresha umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo nyine boba bari bari igihugu cyambe bari hanze kubera twebwe turabifite ikibazo cyo ko tutaburira kuri FM hama ni ikibazo nashaka kubabaza murakoze.
Murakoze, reka ikibazo cyawe tugihe ambasador Isidore Mbayihagarariwe yashikirije icyo kibazo mu ntango. Mugire icyo mubwiye Emmanuel Ndayisenga abaza kubyerekeye uko kudandaza umuriro hanze.
Bo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngiyazi cyane kuko nimba warakurikirana ibikorwa bya leta umushikiranganji ajeje iby'umuyagankuba n'amasoko nta banguvu aherutse no gusinya ntuze amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuze ati izo ntuzo reka ndazimubwi hariho rusumo nibaza ko ayumva hakaba na ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na jiji murembwe izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu zitanguye kudanaza umuyagankuba kandi rero umuyagankuba nk'uko nabivuze kare ugiye kudaza no mu bindi bihugu kuko izo rekura umuyagankuba utari muke iyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya ku site ya guverinoma akabiraba ko yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kaza ayandi mama yari mabaraje akiri karubakwa atabisanga ko mugabizo nabubwiye zozo ubunyene nibaza yuko bitangwe gukora hanyuma bafadikanije rero n'imuyagankuba wari uhari nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri iyo byaba birahari.
Yegome, reka tugaruke kuri Professor Paul Nkunzimana. Mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu ibihugu byinshi bifite muri Afurika n'u Burundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga. Umuti w'icyo kibazo utorwa gute, Professor Nkunzimana?
Ego murakoze. Mbere yuko nishyushye tuzabanza kubanza kugaruka ku kindi. Ubwa mbere inzego zo muri Afurika iby'amatora by'ukuri mu murazi yuko umuntu wese azi iyo byaje biva sarundi bavuze ngo tuyadushinyize ubu twitoreye murazi yuko habaye inama yahuje umukuru w'Ubufaransa Mitterrand n'abakuru b'abanyafurika bya bindi bita France Afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'u Burundi n'ibindi bihugu bindi bo mwazi yuko iyo nama yabere i Rabaul itariki 1996 mu 1999 uba rero Mitterrand umufaransa abandi bihita bitwa abakoloni nibo bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho yaganeho byavuye ni ukuvuga rero izo nzego yego ni inzego abantu baba bitore mu bwoko by'ukuri baba bazishyizeho ku nyungu z'abo banyamahanga aho ba intwaro z'amahe zagaze kumahera namye mvuga intwaro yagaze kumahe somedo la bore rero nicyo yarigamije nizo y'uvya za Afrika kuba yibandanya bikora urumva rero ni ku byukuri ni ntubenye sinzego abantu babicore bo nyene mugabo bazishizeho kuba uko abategetsi baba hari baba ati yego kugira ngo twese tubandange tubonka izo mfashanyo reka dushireho izo nzego abanyagi kugise ko yuko batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri Afrika uko yamagenda iminsi yose iyo habaye amatora igihe cyose hamaba hacaba ingorane ni ukuvuga yuko n'amatora aba yagiyeho ata muco ubuhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri Afrika inyuma yaho hama hari ingorane amare ubwicanyi mu bw'akarorero hanyuma ikindi nacyo ikibazo wowe warumbajije ego igihugu kiratunze nabivuze kuva kare ni keri yonyine hariho amareserve
muravunagura amajambo ndabona akanya kihuta
amamiliyoni amajana abiri na mirongo umunani nabuze yuko ibyerekere letera ubutaka bubaho buba hake ku isi usanga harimo ubutare bwinshi bakuramo ibintu byo muri ibi bihe haba amapiletrike haba iby'amatelefone haba elektronike n'ibindi ni Burundi ni cya kabiri ku isi havuye Ubushinwa egoti rero kuko ikibazo ujyanye seti yabagije kuva kare ni ikibazo gihambaye cyane rwose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose yumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musonga ati za ntuzenya za ari za gitega ayo izo nzahabu zo mu cibitoke z'imuhinga n'ahandi izo ayo makorta heza kabarore n'ahandi izo vya wolframite n'ibindi ubwo butunzi bwose wari bukeneye uko buja mu minwe y'abanyagihugu nibwo buryo bwusabikanya bwonyine ni ukuvuga yuko kandi nanone hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba amasezerano yose avuga yuko ngo leta y'u Burundi gifisemo umutahe w'ibice kuva ku icumi gushika kuri 25 ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni nk'uko bivuze kuva kare umushakanji wa mbere wenyine yavuye yuko letera zijya bujya butaka bwo bw'igakara n'ahandi yuko ata amafaranga yinjira muri leta nuvuga ayo mashyirahamwe aragenda akayaragura ibyo bintu mu butunzi bwose agatwara iwabo Burundi Mining Metallurgical International za Chemical Buffer Metal Refining za Rainbow zose za Tantalum za African Mining Limited za Tanganyika Mining Burundi za Morgan nta kindi zikora
atausubutunzi
mu gihe uzobana yabuja hanze y'igihugu wumva Abarundi bazobanira bakena kandi hariho n'ikintu mbare gatoye Frederic
akanya karagiye cyane rwose amasegonda 30
ubutunzi kandi umuntu araze Abarundi bagenda bakena kandi nanone kugira ngo mbese murazi yuko Uburundi bwarose ikibaza busize uno munsi ikibaza cya mbere mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga Uburundi nubwo igice gihugu cya mbere gikenye
ndabona kanya katujanye professor
bakenye
icyo kibazo nibaza cy'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigaruka ko ariko reka tubibutse ko mukomana abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite wundi bunywanyi James muraho
aho
murakomeye James
namahoro
muri hehe
Ibujumbura
kandi kazina ninde
Byizigiro
mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'umubiri turiko tuvuga ku myaka 59 irangiye Burundi buronse intare kwikugira
mu by'ukuri mbona iBurundi wacu twikukiye ataragera kubera nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza imigambi bari bakoze y'iterambere ahubwo niyo mbona gushyikira umunsi tukigirako n'amabarabara akomeye niyo tugifise amajorite na yabo ibitaro niyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi kuva 2005 iyo batwe mu kugihugu yakwigendera president Pierre Nkurunziza yari cyo gihe rero twari hukiye n'ibyo dusa nk'abikukiye ariko mu rundi ntigeze aronka ijambo bamwe baracinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'imizi mbere y'ibiroberi kubera agacinyizo k'intwaro zari cyo gihe zitaracinyize bamwe barahava baratwara uwo mukajya mu ishyamba kubera abagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera ntibyanahera kubera n'ubu haracyari abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangatu bashikiye bamwe muri bo nibo ari abantu bacicwa rero nico gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntituye twikukira neza
reka icyo kibazo cawe tugihe ubwa mbere na mbere professeur Innocent Bano agice kivuze ko ati James ati urundi kwikukiye hataragera dube ku ijambo Innocent Bano
cyane bada yuko izatari byo nibaza ko hari hageze none bwikukiye hataragera ufatiye kuki Deni waza ko Burundi byari kuke mugabo nkuko nabivuze Burundi bwagiye bugiye harimo imitego myinshi yagiye bamwo kandi nkuko nabivuze ibyo byinjyane ahari abantu bamwe bamashaka ubutegetsi iminsi yose bakize mu ngufu kubera ko biba bimeze ku cyangwa bimeze ku byama bituma icyo bayita problem entera ntibivuye kuri babandi bari bahora bakoronije Burundi ibyo nabyite yuko ari ngona ziri hagati mu gihugu igihe harimo bamwe binjiwemo n'umugera w'ibyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramo muri icyo gihe rero abarundi bonyene nibo bateza kuraba ibikenewe kugira ibyo bintu bihagarara nibaza ko mu bihe byose twagiye dutsamo abarundi barimo baragerageje kuraba ko ingene botora inyishu ku bibazo byabo nibaza ko gushika uno munsi turabona ko n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo ariko bicana ariko bagira gute abarundi barabyicariye barabonye ko kwikukiranya kwikukira ari ukuyaga hagati yabo iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi abo hanze barinda kubabwira ati muteza kwicara muteza kubwira uko mwarabibonye mu minsi yahera nyene byagenze nibaza ko niyo yari intambwe abari Burundi buriko burashika ko kwerekana ko nihaba ingorane hagati y'abarundi bateza kuzoritorera umuti hagati yabo ibyo rero byagiye biba ni bya bindi navuga nti babandi batashaka ku Burundi bwikukira bateye mu Barundi si Abarundi bonyine bashaka ko bibukwa mugabo Abarundi ibyo bashaka kubonuka Abarundi boza hamwe rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe Abarundi icyo dushobora gushika ko tutarinze kwitura abanyamahanga
muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa ambassador Isidore Bayihaga agica avuga ku icyo kibazo nyine reka kisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero bisigaye biba mu barabara ambassador Bayihaga ibitero bisigaye biba mu mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira ibyo bitero biramaze kuba katari gake ikintu ku bwanyu mwavuga kuri ibyo bitero n'ikihe mu gusozera
ku bwanje nuko nyene abantu botahura yuko intambara atakibanze bivuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake baramaze kubambirwa n'izo ntambara kuko kanatinde no munsi nta kintu gihari cyo tuma abantu bateye intambara mu gihugu igihugu yatekanye amoko yose arabanye bozo yose ari ku bikorwa by'iwe no garukira ngira kuri ibyo professor Mbano ashikirije mu bisanzwe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko ubundi bwotekana hari abantu bamwe bajya kumoha ingira y'abantu b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemo urabye imigambi y'iterambere yari kuyakorwa hariho abantu baciyumvira kujya gutegera abantu bakabica nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana mu mahoro n'umutekano umwe wese hanyuma akajya ku kivi tukiteza imbere nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu ntawe nobyagiriza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukabyumva ariko nibaza yuko igihugu kirimo abagabo bazoheza babitorera umuti bihagarare vuba
abarundi
bakomeza imigambi y'iterambere barimo
namwe professeur Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo nyine ibyo bitero mu bivuga ko iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile atacobazira
murakoze kuzo kuri ubwicanyi iminsi yose nta na rimwe umuntu yuvuga yuko hari inyishu buzana ahubwo ubwicanyi butera amarira kandi ugasanga hariko hicwa abantu ataco azira umuntu ari ku isoko cyangwa ari mu muduga cyangwa ari mu bunywero urumva ni umunyagihugu uba ibyo bitero byo kuri ni ibintu byategerezwa gushyirwa ahabona kuko nibaza yuko inzego zijejwe zategereza gushyira ahabona ibyo bintu ababikora abari bo urumva izo ni indwara dufise mu gihugu kuko kuko ibyo bintu byose birirwa biraba ariko nta na rimwe turamenya nta na rimwe abanyagihugu baramenya abo bantu abari bo ni ingorane dufise mu gusoza rero nashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutse kane gatoya yuko twikukiye ngo hataragera kuzokuri ntitwikukiye ahubwo itariki ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi mirongo itandatu na kabiri cyari ikimenyetso yuko ikimenyetso yuko ababiligi bagiye yuko ubunye hagiye gutwara abarundi mugabo rero ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara co kimwe nabo basubiriye hanyuma rero haba ivyo bibazo vyose haba vyerekeye izi ngorane zose zari mu gihugu haba ivyo vy'ubukene haba ivyo vy'ubwicanyi vyovuga yuko haba ibindi ibibazo byose bihari nibaza yuko akeneye yuko abarundi bicara bakaja hamwe bakaja inama kugira ngo n'ukuja hamwe si ukundi byoshoboka bikene yuko haba kuri kuri yuko murundi abantu bashobora gusesengura ivyumviro haba mu migambwe haba mu mashirahamwe haba muyindi mico yose kandi bakaja n'inama bagashimwa yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma je nibaza yuko akeneye yuko hajaho
ndabona akanya kagiye inosamba no namwe
mukingiro kugira ngo abarundi bashireho ingingo zo kwikukira
egome inosamba no namwe mu kanya gatoya cyane rwose ibitero by'iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twabyumvise itaramenyekana bigahekura ababyeyi n'u Burundi abasivile ataco bazira mu bivuga kuri iki mu kanya gato
ibyo bitero bimaze iminsi biba nta sinzi ko naronka izina nabiha mubona babishyira mu yindi zina ryo ko ari ibitero by'abahugu by'iterabwoba niko nabivuga nta bitandukaniye n'ibibera nabijya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye byamaze gutsimbatara aba muri demokarasi mu butundi niba bihebye abo nabihebye bakagenda bakajya amabara bagategura bagategera abandi nibaza ko atanu icyo bafise boshyikiriza bumva boshyika kuko ibintu bakora n'iby'iterabwoba ni nk'ababandi bafata bakambara amasenti bakajya mu mabarabara bakiturira niko nabagereranya kuko nta sinavuga ko bafite robandikasiyo politike cyangwa ikindi kintu babafise ahubwo gusa barundi ni uko baja hamwe bakabarwanya hanyuma eka nabo bose baba bashyigikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwisubira ko kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa n'abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshyira bosubiza itoto bakagaruka bakajya hamwe n'abandi barundi bakubaka Burundi abo bantu iryo terabwoba mu Burundi rikunda nibasaba ubw'iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora nicyo cyonyine ashobora kuvuga kuko abantu atatu bafite abarobanuka nibaza ko tesonde barbare ni umuvuga mu gifaransa buto tesonde barbare
egome dr inosamba no ndabona akanya kagiye murakoze cyane rwose ku kanya mwahari radio ijwi ry'amerika dr inosamba no mwakoze cyane
murakoze namwe
turashimiye namwe ambasador Isidore Mbayaga ku kanya mwahari radio ijwi ry'amerika
namwe ndabakengurukiye ku kanya mufata mukamenyesha abarundi bari hafi na kure na kure ibibera mu gihugu
ndabashimiye namwe Professor Paul Nkunzimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na radio ijwi ry'amerika
Ego na kuchangu tia Freddy, na kumtia na kumuye kani la ano basho kutumbi za mchigani yao marakose.
Marakose mwezi tu a shibikani na wanyama ni mosisi radio ijuu ya Amerika bateza kigani bateza matukio kigani yao muri sanga chuo mosisi mugi la mahoro mungorowa muzi mwezi.